nkuko hariho bamwe bariko babicisha ku buhinga ngurukana bumenyi bita les sociaux muri muri France ko abo bagandaguye nyakwigenda Lieutenant Colonel Darius Kurakure ejo yuko bo bafashwe gushika ubu atari byo sinzi iyo babikura mugabo ico tuzi nuko abajejwe kurondera inkuru n'ukubitohoza bari ku kazi ibyo bari korakora rero nta wo binjira ubuye kuko ntibaratanga icegeranyo aho bagejeje nibanga ryabo nukureka bakabandanya bakora nta cegeranyo baratanga
hariho abatari bake bibaza ingene umusirikare yugandagurirwa ku biro vya gisirikare maze umugandaguye agashobora guhunga ata muntu n'umwe amubonye canke amuhagaritse ivyo vyagenze gute
kubera uwo yabigize utari yateguje kandi uravye n'umwanya yabigiriye ko biraboneka yuko kandi yarahazi ntava kure ivyo rero byose mugabo nico gituma bariko bararondera bakoresheje ubuhinga tubaho umwanya uko byagenze no kugene yagiye byose bariko barabikorera ko ntawo ca ashoboka kubivuga ngaho ingene byagenze bataraheza icegeranyo
ejo kandi ku munsi wa kabiri za moya n'inusu yo mu ijoro ubundi umusirikare major Didier Muhimpundu yaragandaguye ibintu byifashe gute abantu bamugandaguye ntibaratogwa nabo nyene
ubu nawe nyene yarasanzwe ariko yivuna akanyota ahantu mu kirabo kiri mu gisagara cya Bujumbura ahantu bita kuri Biscuits hari hafi y'isaha imwe y'ijoro rirenga tubajije abari bahari abo bari kumwe aho bari umuntu yamutelefonye amubaza ahari araheza aramwidondora amubwira aranahamubwira mbere gushika hahashika amubwira ngo aje kumutegera niho mu nyuma asohotse agiye kumwakira yaca agandaguka byumvikana yuko bishobora kuba yaramuzi bari bazinanye hanyuma akamuzanira inkozi z'ikibi nimba atari we yabigize nabo n'uwo nyine amatohoza ariko arabikorera ko kuko ngira ababizi kubitohoza barafise ibyo baca bakorera ko n'uwo nyine amatohoza igipolisi kiriho kirafasha kugira babikore ubu nabo nyine aho bageze ngira ngo nibagira icyo bashitse ko baraheza babwire abarundi amakungu
muri iyi minsi hariho ibintu ubona ko ari intumbero yo kwica abasirikare cyanke abapolisi cyane cyane abafise amabanga bajejwe ibyo ntibishobora guteranya abasirikare ugasanga mbega baracanyemo ikintu ubutegetsi mu gisirikare uriko urakora kugira ngo abasirikare ntibacanemo n'iki
gucanamo ntawo cituka kuko uwabigize yagiye avuga ngo atumbereye naka kubera iki yaba yaravyanditse akabivuga niho umuntu yari kumenya bariko bararondera rero igituma bene abo bagira turibaza yuko ari abo bakoreshwa mugabo nta mpamvu turabifatira kubera ibyo nta byahora mu gisirikare ariko icyiza ni uko biboneka yuko bose babigaya uravye ukabaza hirya no hino nta n'umwe ashigikira ibyo bariko baragira muri urwo rwego turimo bose barabigaya
izindi ngingo zikazi zifite umugambi wo gucungira umutekano cyane rwose eka w'abasirikare eka n'uw'abanyagihugu muri rusange izindi ngingo zaba zafashwe n'igisirikare n'inzihe cyangwa igipolisi
ingingo zifatwa si izindi gusumba izahahora kugendera abasirikare aho bari ababatwara bakabagirisha icyo bita koze ri morale ibyo na byo byaba byabaye n'ubu kundwiheze umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare aheruka kugendera ama brigade ashika atandatu ndetse n'ubu ariko arategura kubandanya hatari bwashi urumva n'igikorwa cya minsi yose kwama umuntu agendera abajejwe hanyuma bakamubwira ibibazo nawe akababwira agaseka aba yabateguri birafasha kuko muri ko muraganira ataco muhishanya ibyo nibyo biheza bikuba ku rwego
Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi murakoze cyane gose ku kanyamaduhaye
ko murakoze namwe kuba mwampaye kano kanya kugira ngo tuyage